Indi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamanye inshuti zacu mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi aroyize bigira Imana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse abaduteze amatwi tu yahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasirikare 8 bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barakomerekejwe n'igisasu cyo mu bwoko bwa mine cyatezwe mu ibarabara mu ntara ya Timbuktu yiganjemo abajihadiste. Umutegetsi wa ONU atashatse kumenyekanisha amazina yiwe, yavuze ko abo basirikare bamuka muri Burkina Faso kandi bari mu nteko za MINUSMA. Gushika aho ku kwezi kugeze, abasirikare bane ba ONU baramaze kwicwana n'ibikekwa kuba ibitero by'abajihadiste mu buraruko hamwe no hagati na hagati muri Mali. Iki gitero cejo ku munsi wa kane kibaye mu gihe mu ndwi iheze Mali yahuye n'ibyago aho abanyagihugu batari bake bagandaguwe bunyamaswa muri ako karere ka Sahel. Leta yavuze ko abajihadiste bishe abasivili 132. Idiala Sagu ni no mu bindi bisagara bihakikuje hagati na hagati muri ico gihugu cha Mali. Mali kuva mu 2012 iri mu bitero vy'imihari ya bajihadiste ishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe no kumuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu. Tuve muri Afrika tusimbire ku mugabane wa Buraya. Inama nshinga mateka y'ishiramwe rya Buraya yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kane kwakira kandidatire ya Ukraine yo kwinjira muri uyo muryango. Bavyemeje ku majwi 529 babihakanye hamwe na 14 bahisemwo kuterekana aho bahagaze. Inama nshinga mateka ya Buraya yaremeje kandi kandidatire za Georgia hamwe n'iya Moldavia. Iri tora ribaye mu gihe Leta Zunze za Amerika yavuze ko igiye kurungikira Ukraine iyindi mfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 450 z'amadolari. Iyi mfashanyo igizwe n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa roketi byiyongereye ku yindi mfashanyo ifise agaciro k'umuriyaridi umwe w'amadolari yatangajwe mu ndwi iheze. Kugira ibi bihugu bitatu bizokwemeregwe Burundi kwinjizwa muri uwo muryango w'ibihugu 27 bisabwa kuzobanza kuzuza ibisabwa bitari bike harimwo ibya politiki hamwe n'ubutunzi. Akanama kumwe bwa Buraya kagizwe n'abakuru b'ibihugu 27 byo muri uyo muryango niko kazotora ubwa nyuma kwemerera canke guhakanira ibyo bihugu bitatu. Aba perezida bose ni ngombwa ko bavyemeza ta uvuyemwo. Aba diplomati bakavuga ko ibi bishobora kuzofata imyaka hafi 10. Hano muri Leta Zunze za Amerika, sentare ntahinyuzwa Cour Supreme yaremeje jo ku munsi wa kane ko Abanyamerika bafise uburenganzira bwo kwitwaza inkoho no hanze y'amazu yabo ndetse no mu bantu benshi. Iyi ngingo yemejwe n'abacamanza 6-3 bayihakanye, ikabije kuvuguruza itegeko rimaze imyaka irenga 100 muri Leta ya New York yemerera umuntu gusohokana inkoho hanze y'inzu ari uko ahawe uburenganzira kandi yerekanye ko by'ukuri umutekano wiwe ubangamiwe. Ayandi mareta 5 arimo California na Washington DC ku mugwa mukuru afise amategeko nkayo abuza abantu gutwara inkoho mu bandi bantu hanze y'urugo rwabo. Perezida Joe Biden wo mugambwe w'abademokrate yari yamirije iyi ngingo yivuye inyuma, yavuze kwitumvikana kandi iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi kwiye gutera ubwoba Abanyamerika bose, abasaba kandi ko bayiyamiriza atawuvuyemo naho badasiba kuba ubwicanyi kivunga butewe n'inkoho zitunzwe n'abanyagihugu. Sentare ntahinyuzwa ya Amerika yaremeje ivuga ko ibwirizwa shingiro ryemerera abantu gutunga no gutemberana inkoho. Hano muri Amerika kandi komisiyo y'inama nshingamateka yashinzwe gutohoza ku migumuko yabereye kuri Capitol ni ku nama nshingamateka ya Amerika ejo kuwa kane yarumvirije abahoze ari abategetsi mu bushikiranganji bw'ubutungane. Komisiyo yavuze ko uwahoze ari perezida Donald Trump yategetse abategetsi bo muri ubwo bushikiranganji gutohoza ku busuma yemeza ko bwabaye mu matora. Ibi yabikoze mu gihe yari yaramaze kubwirwa ko atabunenge bwinshi bwatumye atsindwa amatora ya manda ya kabiri. Jeffrey Clark yahoze ari cegera cy'umushikiranganji w'ubutungane ajejwe amategeko y'ibidukikije, uyu yari afise icyizere cyo kuba umushikiranganji w'ubutungane mu kwezi kwa munani, mu kwezi kwa nyuma kwa presidansi ya Trump. Uyu Jeffrey Clark yagirizwa kuba yaragobereye akatari gake abandi bategetsi bo muri ubwo bushikiranganji ngo batohoze ku busuma bwavugwa bw'amajwi. Yongeye ko kandi asaba amwe mu mareta kutemeza amajwi yerekana ko umudemokrate Joe Biden yatsinze Trump. Umukuru w'iyo komisiyo Benny Thompson yavuze ko utwigoro twa Trump two gusaba ubufasha mu bushikiranganji bw'ubutungane bigaragaza ko yashaka gukoresha ubutungane mu kinyoma ciwe ko yibwe amajwi mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe 2020.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi avugwa muri iki gitondo. Juti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda umuryango Bill and Melinda Gates Foundation wiyemeje gufasha kurandura malaria muri Afrika.
So for our part at the Gates Foundation, we're stepping up our commitment and we're pledging $140 million over the next 4 years to support.
Umunyamerika kazi Melinda Gates, umwe mu bayobozi b'umuryango ufasha kurandura malaria muri Afrika. Mu Rwanda kandi CHOGM, inama nyirizina y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Commonwealth, iratangira kuri uyu wa gatanu. Turajya no mu Burundi kureba uko abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi babayeho. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth barimo baragera i Kigali mu nama ya CHOGM. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteganijwe gutangira kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi abakuru b'ibihugu na za guverinoma banyuranye bageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bagaragarijwe ibyishimo akigera mu Rwanda. Yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, aho yahavuye yerekeza mu mujyi wa Kigali n'imodoka. Mu mujyi wa Kigali Perezida Museveni yakiriwe n'abaturage banyuranye bahise bahagarika imirimo yabo bakajya ku mihanda kumwereka ko bamwishimiye. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yishimiye uko Abanyarwanda bamwakiriye. Yanditse ati: "Nageze i Kigali mu Rwanda aho nitabiriye inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ndashimira Abanyarwanda ku ikaze mwampaye, murakoze cyane." Mu bihugu bituranye n'u Rwanda nabyo byitabiriye inama ya Kigali, igihugu cya Tanzania cyahagarariwe na Vice Perezida wacyo Philip Mpango. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko Perezida wacyo, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, atazitabira inama ya Kigali kubera ko ihuriranye n'imirimo myinshi afite mu gihugu cye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bye, undi munyacyubahiro wamaze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza, harimo Perezida Buhari wa Nigeria, uwa Ghana Nana Akufo-Addo wa Namibia, n'uwa Sierra Leone Julius Maada Bio. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu by'ibihangange barimo Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, nawe wageze i Kigali kuri uyu wa kane yavuze ko mu byo azaganira n'abandi bayobozi mu nama ya Commonwealth harimo ibibazo byugarije isi ndetse n'intambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine n'ingaruka yagize ndetse n'imyindagurikire y'ikirere n'ikibazo cyo kuba ibikenerwa na muntu mu buzima bwe bikomeje guhenda cyane. Igihugu cya Australia cyahagarariwe na Vice Minisitiri w'Intebe mu gihe igihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite ijambo rinini muri uyu muryango wuje ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza cyagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo. Undi mutegetsi wageze i Kigali kuri uyu wa kane ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ari kumwe n'umugore we akigera mu Rwanda. Boris Johnson yavuze ko iyi nama izaba umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije isi birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'amahirwe yo kwagura ubucuruzi Ubwongereza bukorana n'ibihugu byo muri uyu muryango. Biteganijwe ko iyi nama izasiga Boris Johnson ahererekanije ububasha na Perezida Kagame ku buyobozi bwa Commonwealth. Boris Johnson ageze mu Rwanda akurikira igikomangoma Charles wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri kugeza ubu akaba amaze gusura ibikorwa binyuranye harimo inzibutso za Jenoside ku Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwanyamata mu karere ka Bugesera. Igikomangoma Charles kuri uyu wa gatatu cyasuye umudugudu umwe n'ubwiyunge wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Abamwakiriye bakaba basigaranye ibyishimo nyuma yo kugendererwa n'umushyitsi wo mu rwego rwe.
Tubanye neza mu mudugudu w'umwe n'ubwiyunge turagabirana.
Byabanje kuntwara igihe kinini ariko ubu narabyakiriye turabana neza turaturanye niho nsaba amazi niho ndahura umuriro niyo mfite urugendo musigira umwana wanjye.
Kuba mwarabonye igikomangoma kikazi iwanyu mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza cyane kandi igikomangoma n'ubuhamya twamuhaye yarababaye ariko nyuma za kwishima kuko Abanyarwanda bongeye kubana.
Kugeza abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi bamaze kugera i Kigali bakaba bakoze inama mu muhezo mbere y'uko inama ifungura CHOGM izaba kuri uyu wa gatanu. Biteganijwe ko ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakirwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Inama ya CHOGM izasozwa kuri uyu wa gatandatu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye, urakoze. Mu byo CHOGM yibandaho harimo n'ibibazo bya malaria muri Afrika. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Mico Myiza.
Mu nama y'abakuru b'ibihugu bavuga icyongereza CHOGM iri kubera i Kigali habaye ikiganiro ku buryo bwo kurandura indwara ya malaria n'izindi ndwara zititabwaho cyane. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'umushyitsi mukuru w'inama ya CHOGM uyu mwaka igikomangoma Charles akaba anakuriye gahunda yo kurandura malaria mu Bwongereza, gahunda izwi nka Malaria No More UK. Avuga ku irandurwa ry'indwara ya malaria, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye.
This week the Commonwealth will commit to working towards ending the malaria pandemic by 2030.
Iki cyumweru Commonwealth izemeza kurandura malaria mu mwaka wa 2030. Tuzakenera inkunga yanyu kugira ngo ibi bigerweho. Mu bahise bumva ubusabe bwa Perezida Kagame bwo gutera inkunga intego yo kurandura malaria muri Afurika bitarenze mu mwaka w'2030, harimo Gates Foundation yiyemeje gutanga inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari ya Amerika. Uyu ni Melinda French Gates, umwe mu bakuriye Gates Foundation.
There is absolutely no nation and no organization that can do this work alone.
Nta gihugu na kimwe, nta muryango n'umwe wakora iki gikorwa wonyine. Ku ruhande rwacu nka Gates Foundation, tugiye gutanga miliyoni 140 z'amadolari mu myaka imiza mu rwego rwo gufasha inzego za Afurika mu kurwanya malaria. Intego yo kurandura malaria ni indwara zititabwaho cyane ku mugabane wa Afurika bitarenze mu mwaka w'2030 iswe Kigali Declaration, ugenekereje mu Kinyarwanda ni itangazo rya Kigali. Ku ndwara zititabwaho cyane zigomba kuranduranwa na malaria, igikomangoma Charles avuga ko izi ndwara zibasiye cyane umuryango wa Commonwealth, bityo zikaba zigomba guhagurukirwa.
We must also acknowledge that the burden of neglected tropical.
Tugomba nanone kwemera ko umutwaro w'indwara zititabwaho cyane ari ikibazo gikomeye. Izi ndwara ziri mu bihugu 46 ku bihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth. Ibi bihugu ni bibiri bya gatatu by'ibihugu bifite izi ndwara ku isi. Nakire neza rero itangazo ryatangijwe none. Muri iyi nama y'Ikigali kugeza kuwa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari enye z'amadolari ya Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zitabwaho cyane izagerweho bitarenze. Muri iyi nama y'Ikigali kugeza kuwa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari enye z'amadolari ya Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zitabwaho cyane izagerweho bitarenze mu mwaka w'2030. Ikigo cya Global Fund gikusanya amafaranga kirifuza ko aboneka nibura miliyari 18 z'amadolari ya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko mu mwaka w'2020 malaria yishe abantu bagera ku 627,000, abayirwaye bo bari miliyoni 241. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nino ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru yacu tuyakomereje mu Burundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yaraye ikatiye abagabo babiri igifungo cy'imyaka 10 ku byaha byo konona imva, abandi babiri babaye abere. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana.
Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa na y'u Burundi: Gratien, Desire Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa, bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. Ni urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe, ubwabo bashoboye kwiregura. Urubanza ku kibiriraho rwaciye rutangura mu ido n'ido. Sentare yatanguye gusaba umushikirizamanza kwagiriza abo yashengeje. Umushikirizamanza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha, bongera ibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimwo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha bibiri gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien na y'u Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izo mva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icaha, avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi ico akora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ivyo vyuma kuyitwa Desire Ndayisenga basangiye urubanza kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Desire Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi nyomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. Umushikiriza manza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we. Uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo. Sentare yaciye imubaza igituma ataciye abimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe ahasanze ibintu biteye amakenga. Uregwa yavuze ko ata mwanya wo kubimenyesha yari kuronka, kuko yariko arihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara, ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega. Inyuma y'ikiringo c'isaha Sentare ibumviriza, umukuru w'intaye yasabye umushikirizamanza gusozera imburano. Umushikirizamanza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10. Abaregwa bose basozereye basaba kwezwa, urubanza rucaruja mu mwiherero. Inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20, Sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo ku Mushasha n'ubusuma bukabije. Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakabejejwe kuri ivyo vyaha n'iyo Sentare. N'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake, bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse kandi bishobora gutuma ubisha nk'ubwo bwo kubomora imva udasubira kuba narijya bitumuza bene gufu babab.
Desire Hatungimana, urakoze. Mu Burundi kandi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate. Iyi nayo ni inkuru y'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Yves Ndayishimiye niwe uyitugezaho.
Iyo nje ngahakuruzi ndarangura mwiza ndagarambise mu gihe ndandaza nyende zigahera.
Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara cha Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe kiyaga cha Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango.
Twebwe ariko bararoba turi yungunganya twarondera ukunyene ubwa ngo tubabe ko turonka ibyo dufungurira abana.
Twebwe imboga zabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukaronka icyo tugaburira abana. Zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara.
Abo bakenyezi bakora urwo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera bakaronka n'inyungu igereranye.
Ku muzi turashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu, tukaronka amahera dusomeshereza abana bacu bakaba tugakomora imboga tukaronka natugura ubufu turashobora kuronka 5,000 dushobora gufungura.
Ariko rero barafise ingorane muri urwo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza.
Mugihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa kudupfira ko n'inzara. Mugihe zabuze turahangayika gose tukaguma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufite dukora.
Ntitubika amajambo matu yaronka tuyajya.
Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ateco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'uburongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Ruwize Nizigiyimana amenyesha ico kibazo muri Afrabu bakizi. Mwishira hamwe bariko baregera abagira neza kugira abagira ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe.
Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashyira hamwe. Mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubitsa mu ntoki ya Afrabu ntiyicaye. Turiko turasaba nabo baje mu mashyira hamwe isanzwe. Ubu unye gukora urumwe biragoye, biraguhanganya ne kubera kagatahe nyene kagoye no kuronka, ariko ngo tugire kuvurana ubupfu. Turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashyira hamwe cyane bagira amakoperative.
Ugo rudandaza rero rukaba ari go rutunza bo bakenyezi nkuko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo kukiyaga Tanganyika ku gice cyo mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya bace bayanikira bakazoyadandaza yumye.
Cherive Ndayishimiye, urakoze. Dusubire mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Rubavu intara y'Uburengerazuba bwafunze amazu amwe namwe y'ubucuruzi mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Abayakoreragamo bo bavuga ko batarabona ahandi ho gukorera. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'impande zombi.
Abacuruzi baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri iki cyemezo cyo gufunga ibikorwa byabo by'ubucuruzi bavuga ko ari cyemezo ubutegetsi bwabatuyeho. Baravuga ko butigeze bo bateguza kugira ngo babashe kubona ahandi bakwimurira ibikorwa byabo. Uyu mubyeyi yaravuga ko kubona aho kwerekeza ari hurizo rikomeye.
Kana aho dufite aho kujya kuko batubwiraga ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushyira mu isoko. Isoko ntiriruza hano tuzi n'igihe rizuzurira. Aho dufite aho kujya kugeza iyi saa. Dufite igihombo gikomeye aho.
Gute?
None se niba twarishyuye amafaranga akaba akirimo tukaba tujya no kubika ibicuruzwa nta naho tubijyana, icyo si igihombo gikomeye. Turasaba akarere kuzuza isoko tubona aho kujya kuko aya mazu ni menshi ntabwo twabona aho tujya ngo tubone aho dukorera.
Tugera hafunzwe twabonye amatangazo avuga ko ahacururizwaga hafunzwe. Ubundi hakagaragara imigozi yarizengurutse ku mazu bigaragara ko ahari nyabagendwa hatakinjirwa. Bwana Jafet Nshimiyimana uzwi ku kabyiniro ka Nokia hano ku Gisenyi nawe ni umucuruzi bafungiye kubona aho kwerekeza bimubereye ingorabahizi.
Ni ikibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha nkanjye ubwanjye umupanga ukora muri iyi nzu birambangamiye cyane. Ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza ahangaha kuko ari isoko rya Gisenyi murabona ko ritari ryuzura riracyari muri chantier. Yewe n'uyu mujyi murawubona nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'icyerezo cyazo manini twajyamo. Kugeza kuri isaha rwose ni ikintu kibangamye ku bigaragara cyane.
Bwana Nshimiyimana nyuma yo gufata icyemezo cyo kumufungira ubucuruzi agasanga hari cyo ubutegetsi bwa kabanje kurebaho.
Ubu mu byukuri numvaga nk'ubuyobozi bwagombye gutekereza kabiri bakabanza bakuzorera isoko bakatwimuriramo aba banyiramazu nabo bakabona umwanya kugera gute wo kubaka. naho ngiye babikoze nkuko ngumo nababangamiye twebwe abaturage nta nubwo bahimye nyiri nzu sinawe yikoreramo ni ngiye babahimukenge no muryango wanje igihombo cyo twakinjiyemo tuzasora dute kwari tumaze no gusatanga nipatate ry'umwaka
mu kiganiro yahaye ijwi rya America bwana Jean Bosco twishimye uyobora umurenge wa Gisenyi hano mu mujyi yavuze ko bafungiye babacuruzi bagamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu avuga ko iki cyemezo bagifashe bari bamenyesheje banyiramazu
ni cyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage aho tubasaba ko bagomba kudufasha umugi ko kuka umugi wa kabiri wunganira Kigali tumaze rege tubivuga ariko ntushobora guhindura umugi wa Rubavu by'umwihari ku murenge wa Gisenyi hatari menye bakoze ijyanye n'igihe akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo kugira ngo be tubafungiye bahagarike ibyo bahakorera babanze bubake inyubako zijyanye n'umugi twifuza.
Ubuyobozi bwa Rubavu bukavuga ko abananiwe kubaka kubera ubushobozi bakwifatanya bakagira ingufu. Burashimangira ko bwiteguye kubahuza n'ibigo by'imari ariko bakabona umujyi uko bawifuza.
Inzu twafunze uyikoreramo afite uburenganzira bwo gushaka hakorera muri uyu mugi. Kandi uyu mugi nta nubwo ari umurenge wa Gisenyi gusa. Nyirinzu nabyumva. N'abari bukenere ko tubahuza n'amabanki turabahuza nayo. Hanyuma nitumara kubahuza n'amabanki babona amafaranga vuba bubake uwakoreragamo yongera garuke akore kugira ngo dutunganye umugi uyu mugi ntabwo uzatunganywa n'abayobozi uyu mugi uzatunganywa n'abawutuye
ijwi rya America ryakoresheje ibishoboka rishaka abafite amazo yabo basabwa kuyavugurura ariko nta numwe twabashije kubona aba barashinjwa ko bamenye icyemezo kibafungira ariko banga guteguza abakodesha amazo yabo Inzu twabonye ubutegetsi busaba ko bazivugurura biragaragara ko ari inzu zisanzwe. Nyamara ubutegetsi bwaduhamirije ko inzu zikenewe hano mu mujyi ari inzu z'amagorofa zigeretse. Ibi biroho mu gihe hari isoko rigiye kumara imyaka isaga 10 ryubakwa ryaranze kuzura. Iri abacuruzi baravuga ko ariyo bagombye kuba bahungishirizamo ibicuruzwa byabo nyuma yuko birukanyweho bacururizaga. Umurenge wa Gisenyi urabarubura inyubako 18 zafunzwe ku ikubitiro nk'uko wabitangarije ijwi rya America. Ariko zirimo imiryango myinshi ikoreramo n'abacuruzi benshi. Biragoye kumenya umubare w'inyawo iki cyemezo cyagizeho ingaruka kubahahiraga cyangwa basabaga serivisi aha hafunzwe bakagira icyo basaba leta
nibafashe mu gihe batarabona aho bimukira hari amwirira soko bawe bari gukorera mu handi soko n'iryuzura bababwira ati mwinjire mu isoko ari uko wenda isoko rihari ryuzuye ariko mu gihe leta buzura ni babareke baba bari gukora
eh ugira ubusajwi rya America ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya America kandi mwiteguye andi makuru mu masaha ari imbere by'umwihariko ku nama ya Chogama ibera i Kigali ndetse n'ikiganiro cyanyu murisanga gitangira saa 10 nk'uko mubizi buri munsi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Sishaka
Sishaka
ndagutumura katumwa n'imisi
Oya sishaka kujya hariya